Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti, muduteze amatwi muri studio Indwi Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri uno munsi wa gatatu, itariki 11 z'ukwezi kw'indwi, umwaka w'2018. Uno wa mwanya tubashikiriza ikiganiro mwumva buri munsi muri Isanga. Ku munsi wa gatatu tuganira kubijanye n'amagara y'abantu. Ukuvuga umuntu agigimiza byo bari ubumuga mu mvugo z'umuntu, ni indwara umuntu agendana canke ni kibazo cy'inyifato. Mbe yo bari ngorane ishobora guhera, co bari kibazo kivugwa n'abaganga bavura izihe ndwara. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro muri Isanga cerekeye amagara y'abantu. Kuri ico kibazo cyo kugigimiza, turumviriza intahe za bamwe mu bakuranye ico kibazo kuva bakiri bato, n'ivyo bakoze mu kugikemura. Twatumiye kandi n'umuganga yanonosoye ibijanye n'inyifato, hagerageze kudufasha gutahura iki kibazo cyo abafise ingorane y'imvugo. Kazi rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri kino kibazo kuri uyu munsi wa gatatu. Nimero ni ya yindi mushaka gushikiriza ku byiyumviro ni 1 202 441 931. Kaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye kuri uno munsi wa gatatu, tuganira ku bibazo vyerekeye amagara y'abantu. Muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze rero mwese. Ukuvuga umuntu agigimiza byo bari ubumuga mwijwi canke mu mvugo y'umuntu, ni indwara umuntu agendana imutuma avuga mu buryo butandukanye n'abandi, canke n'ikibazo cy'inyifato. Mbega yo bari ngorane ishobora guhera, co bari kibazo kivugwa n'abaganga bavura izihe ndwara. Ni ivyo mu bimwe muvyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga cerekeye amagara y'abantu cy'uyu munsi. Nkuko twabibabwiye, turumviriza intahe za bamwe mu bakuranye ico kibazo n'ingene bagerageje kugikemura. Twatumiye kandi n'umuganga psychologue Nibaruta médiatrice nadufashe ku gutegera neza iki kibazo. Muganga médiatrice yanonosoye ibijanye n'inyifato, araza kugerageza kudufasha gutegera neza no kumva icyo umuntu yokora kugira ngo vavane n'iyi nyifato canke ubugwayi ubumuga bwo kuvuga umuntu agigimiza bikamutuma atagira ukwizera muri we iyo hageze guserura iciyumviro. Nkuko twabwiye rero, nimero ni ya yindi nyene ni 1 202 441 931. Muhamagare mushikirize ivyumviro n'ibibazo. Murashobora kandi no kuja kuri Facebook yacu aho mushobora gushikiriza ibyumviro tukabisoma, tukabaza na muganga cyangwa tukabaza psychologue madame Nibaruta médiatrice akagerageza kubishura. Adresse yacu kuri Facebook ni VOA radio yacu. Ereka rero mbere yuko tuja mu kiganiro nyezina, tubanze twumvirize imwe mu ntahe za bamwe mu bagize icyo kibazo cyo kugigimiza. Ni inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yaduteguriye mu ndwi iheze.
Abahinga mu bijanye n'inyifato basigura ko ukugigimiza ari ngorane iva ku bihimba bifasha umuntu kuvuga biba bidakora neza mu buryo butegerejwe. Ariko rero iyo ngorane ishobora guhera, ikibazo nikenaje ibigo abagigimiza bashobora gufashirizwamo. Eric batungwa nayo numusore ahejeje amashuri ya kaminuza atubwira ingene yagerageje kwigwanako kugira ngo akire iyo ngorane kugigimiza.
Jewe kubanze ngira ngo baranze dufate kuva ku ishuri muri primaire no muri secondaire meme ari umuntu agigimiza cyane cyane nkiyo ngize ubwobaho byari bindi bindi nkama gushika mu wa mbere muri université ntanguye mu wa kabiri rero muri université cyane cyane ndavuga nti harageze ko nogira ico nkoze ndabe ico bivako kubera je mbona afise ibihimba by'umubiri bikwiye nk'ibyo abandi basanzwe bavuga neza nisimona rero igituma afise iyo ngorane yo kuvuga amacanda cyangwa ndatangura ndarondera ijya nino ndaca kumihora ingurukana bumenyi ndashira hamwe n'ivyigwa nitse muri Scoroge kubera uje nagize igisata kicejwe inyifato filiere no kwita mu gifaransa santé mentale pratique et psychothérapeutique muri université y'u Burundi hama canongera nzandaraba n'abandi bantu nyene iyo turiko turaganira badafise iyo ngorane ukuntu babigenza iyo bariko baravuga icyo no kwita mu gifaransa ama articulation yabo ndagerageza no kurondera n'imyimenyerezo mbona ko yomfasha mu kugira nanje nkire ubwo bumuka.
Muri rusangi abantu bafise ingorane yo kugigimiza bahura n'ingorane yo kudashobora gushikiriza ibyiyumviro byabo ibyo bikabatuma banikumira
nkifise ubwo bumuga narashobora kuba afise icyiyumviro ugasanga sindose ukuntu undagishikiriza kandi nabona ko cyokubaka canke nkabafise nk'inkuru nyene shobora gutera abandi hamu gasanga cimbura ukuntu ndayipfuga umva ivyonye ko vyambavaza hama n'ikindi naco warashobora gusanga mu ishuri iyo wageze kuwishura warusanze uzinyishu mugabo kubera uzi yuko niwishura hama dufate ugasanga uri kuragimiza abandi bace batwenga mwa mugasanga nk'iyo nyishu cyugumitsamo.
Eric batungwa nayo amaze kubona ko akizingorane yo kugigimiza yaciye agira icyumviro cyo gufasha abandi ahanini agashimikira kumyimenyerezo ifatiye kukuntu umuntu ahema
si imiti mvuga ndaguhaye nigendumira makinine nti mu gitondo na saa 5 n'umwicoro mugabo ni nk'imyimenyerezo dufashaniriza hamwe kwera nkuko nababwiye umuntu asanzwe afise ubwo bumuga ibice by'ihemero byiwe ntibabikora neza rero hariho imyimenyerezo yerekeye gukosora kuno umuntu ahema ariko aravuga hakaba n'imyimenyerezo yerekeye ukuntu iyo uriko uravuga utandukanya indome n'amajambo.
Iyi myimenyerezo yo kuvuga neza irasaba ibikoresho bifasha umuntu gutandukanya umwanya wo guhema kugira ngo ashobore kuvuga neza. Uyu musore abandanya atubwira bimwe mu byo ahambije yikorako.
Ndabahaye nk'akarero gatoyi nko mu gukosora ukuntu umuntu ahema dakoresha umukenke hama rero uwo mukenke ugufasha ko winjiza impwemu nyinshi zishoboka kugira ngo niwavuga bize kukorohera ntihabe ukuzibigwa mu mahaha kubera ko impwemu kuzaheze. Hama icya kabiri naco nkoresha ngo ndashobora gukoresha intoki ziwawe nyene canke ngashobora gukoresha nk'amabuye ukazura yafumbata ukufumbata urekura uturavuga
uko asohoye ijambo ariko afata yongera zarekura uko agiye kuvuga irindi jambo
nivyo nivyo nkubu ndashobora kuvuga dufatiye nk'ijambo nti data na mama haro nk'icyo jambo mutayikoresheje mwubwo buryo bwa kabiri ndababwiye nkoresha nk'intoki canke nk'ikintu turafumbata nk'ibuye canke iki urashobora gusanga uri kuvuga uti data da ugafumbata mwamukarekura da ta mama uko uvuga ubufumbashe urekuye ucuhora ico rero nico nita mu gifaransa espasta ugutandukanya umwanya bica bifashana wa muntu asanzwe afise ingwanire zo kugigimiza atanyaraguritsa mu kuvuga agafata kanya kukwinjiza impwemu.
Abahinga mu bijanye n'inyifato babona ko ubufasha budakwiye kugarukira ku myimenyerezo yo kuvuga gusa ariko bakaronswa n'ubufasha bwo guhindura ivyiyumviro bafatira ko inyanduruko yo kugigimiza ari ngorane yo munyifato umuntu aba yaragize akiri umwana mu gihe aciga kuvuga. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Diane Ndonse kuri iyo nkuru waduteguriye. Urakoze nawe washoboye gutanga ubuhamya bwawe tumonyaje yawe yuko kuntu washoboye kugerageza gukemura ico kibazo. Reka rero twakire umutumire wacu agiye kudufasha gukemura ibindi bibazo bijanye n'izi nyifato canke ubu bumuga aradusigurira uko abibona n'ica rico neza na neza ni psychologue médiatrice Nibaruta madame Nibaruta twongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga haraciye madame Nibaruta turumvishe ngene uyu mwene data yashoboye kugira ico kibazo n'ivyo yashoboye gukora kugira ngo gikemure none iki kibazo umuntu arakivuga canke aragikurana canke n'ikintu twovuga yuko kigenda kirakura uko agenda arakura n'ikintu navukana
Usanze iyo umwana atanguye kuvuga agitangura kuvuga urashobora kubona yuko atanguye kuvuga mu buryo nyene atavuga amajambo nyene n'ingoga na n'ingoga nkuko abiriza kuvuga cyane nk'iyo yikwega ku ijambo kanaka cyangwa agafata umwanya munini kugira ngo ashobore gusohora ijambo hariho rero izo ngorane ziva ku karonda usanga mu muryango harimwo umuntu agigimiza ugashisanga rero n'ikibazo kijyanye n'ingene ibihimba byo gusohora amaji cyangwa gusohora kuvuga bitameza nk'uko byabwiza kumera kugira ngo umuntu ashobore kuvuga neza ari igihe rero umwana n'igihe yagize yashikiwe n'ikintu mu muryango haba gukurikizwa haba kwimuka bityo usanga abantu baba ngaha muri kasi nk'iyi ugasanga bimukiye mu yindi kasi cyangwa baba mu gihugu iki ugasanga bajya mu kindi gihugu cyangwa akaba yahinduriwe ishure akaba ari ibintu bimutera uruhagarara bigahita bituma rero umwana ashobora kugigimiza nibaza rero ko ababivukana nabo biba byavuye ku karonda usanga harimwo mu muryango abagigimiza ugasanga arabikuranye ubundi nawe birashobora kumusikira mu gihe kanaka bivuye kuri stress cyangwa ibindi bintu bishobora kuba bisobera muhagarika umutima
none nk'abapsikologe abaganga bafasha ibijyanye n'imyifato abantu baza gusaba gufashwa bakiri bato akenshi barazanwa n'abavyeyi babo canke ni kimwe muri vya bibazo abantu badafata nk'igishobora kuvuga ugasanga mu kibano mu gihugu ugasanga ni ikintu bafata nk'ikintu umuntu ashobora kubana naco atagize ico gikoze ko mubibona gute
abavyeyi b'i Burundi abavyeyi b'Abarundi bariko barateye imbere cyane ku kijyanye no kwivuza burya ku bijyanye n'imyifato ndamaze kumva ibice 5% by'amaconsultation aba muri cabinet kenshi usanga ari abana baba bafite ibibazo nk'ibyo hagati y'imyaka 5 n'imyaka abo maze kwakira ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 20 n'umwe 20
muri kahise tuganira hari ibibazo bimwe bimwe mwagiye muradusigura yuko bishobora kuva ku guhahamuka cyangwa kuko baba umuntu yaraciye mu kintu camuhahamuye akiri muto ikico bakiri kimwe muri byo
ego birashika iyo umuntu ariko aca mu bintu bihe bidasanzwe hariho n'abantu usanga iyo basavuye by'umurengera usanga basa batangura kugimiza kandi bari basanzwe bavuga neza kenshi rero iyo umuntu ariko araca mu bihe bidasanzwe bamwe hari igihe usanga bagiye batangura kugigimiza ugasanga rero bivuye ku ruhagarara ku bintu nyene bitoroshe ariko aracamo canke byamushikiye kenshi ku bana birashobora kuva ku ngene ku ishure migenderanire n'abandi bana bagirana ku ishure canke amanota ugasanga atangwe kugigimiza kubera ku ishure ifite bimugora cyangwa ugasanga yakurikiwe gukurikirwa rero hari abadaheza ngo babyakire n'ikintu gisanzwe biheza rero bigatera uruhagarara rero bitabaye impinduka mu buzima hari igihe usanga rero bikiye bigira ingaruka imwe muri izi ugasanga niyo kugigimiza
none muriko murabavura bamwe mumenya mute ko ari ikintu yavukanye canke ari inyifata ariko aratangura kudevelopa canke kugira ngo ukumbure uburyo mumufasha buba butandukanye canke bose n'ico kimwe uko mugerageza kubafasha
ikibazo cyiza cyane mu bisanzwe iyo umuntu umwakiriye ugomba kumufasha ugomba gutangura kumumenya icyo twita anamneze donc ni ukuvuga kurondera gutahura mu miryango ufite fishe ndingenzi tuvuga mu kirundi mugana ni fishe no mu kirundi wacu tukivuga ngo ni fishe ufite fishe yandikwa ko se na nyina aho yavukiye bishobora kuba byaramushikiye ngo ashobora kuba afite yaragwaye canke nyene abo bavukana ibintu byinshi ugomba kuronka inkunyi canke informasiyo nyinshi kuri uwo muntu ugomba gufasha muri ibyo rero ashobora kubona ati uyu muntu ko mu muryango ata muntu n'umwe yagwaye canke yagize ingorane yo kugigimiza nkumbure pete hari ibi canke biriya avec uwo muntu nyene cyane abamukikuje cyo cyatu haje uratahura ukamenya ku muntu ibyo byose yo bashyiwe nini bisanye nini ampisi ariho nibipimo hari amateste ushora kumuha umuntu gatahura ibyo yabayemo cyangwa ingene ibona ahabaye
Murakoze cyane gose radishwe rya Amerika isamiranira yo Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nti wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga turi kumwe na psychologue médiatrice Nibaruta ariko aragerageza kudufasha gutegera gutahura ikibazo cyo kugigimiza iyo umuntu avuze adasohora neza amajambo akavuga yihuta akavuga menga impemu ziramuheranye ico bita kugigimiza mu kirundi turiko rero turaganira kuri iki kibazo turaza kwakirana abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyene bashikiriza ibibazo n'ivyumviro niba bibashikira canke abo mu muryango babifise tugerageze gutahura kintu kibazo twese hamwe mugume ku maradio yanyu tumira mate turagaruka
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
Naya bonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kenyarwanda. Umunsi wa gatatu tuko turaganira ku magara y'abantu, no munsi tuko turaganira ku kibazo cyo kugigimiza abantu bamwe bamwe baravukana kino kibazo canke bakagikurana canke kigatangura hagati mu buzima bwabo nibyo turiko turagerageza gutahura psychologue médiatrice Nibaruta afise ikigo gifasha ibijanye n'inyifato ibujumbura mu Burundi hari karagerageza kudufasha gutahura neza bimwe mu bijanye no kugigimiza no kuri Facebook murashaka kutwandikira mukabaza ibibazo n'ivyumvo mugashikiriza n'ivyumviro tubibutse adresse yacu ni VOA radio yacu kuri Facebook tubandanye mu kiganiro médiatrice Nibaruta madame igishobora none gufata igihe kingana gute iki kibazo cyo kugigimiza mbere dusubira inyuma gato mwoba mugitahura nk'ubumuga canke nk'ingwara muri make
sinovuga ko ari ubumuga ubumuga tumenyereye kenshi ari ibintu bidashobora guhera ari ibintu umuntu asanga yogendana ubuzima bwe bwose ariko kugigimiza no gifata nk'ingorane sino nagifata nk'ingwara jyewe numva no gifata nk'ingorane ingorane kanaka yo kuvuga cyangwa ushobora gukosora ukoresheje ubuhinga ubu cyangwa ubundi bivanye n'icyo icyo kugigimiza cyabuye ko kenshi mu nakenshi nk'iyo umwana yakurikiwe akagira umubyeyi anyitura mu bijyanye nuko kugigimiza kwafasha umwana ndamusaba yuko ahindura imibanire ngene babanye amwitwararika hagira ibyo bakorera hamwe amuganiriza agerageza uburyo bwose hahinduka ibintu kugira ngo yumve yitwararitse mu minsi mike nizubona byaheze
nicyo kimwe no nko kubana no kubakuze nabo nyine nubwo umuntu akuze n'umwana usanga ama metode canke uburyo mubafasha butandukanye nabo nyene bifata akanya gatonya n'inkigi kingana gute
ukuze musanze umuntu burya ikiremwa muntu ari mu kuntu nyene ndashobora kuvuga ngo namufasha mu mwanya ungana ku mugabo kenshi iminsi 10-15 ibaye iminsi yoba iminsi 10 niyo nibaza yuko era urumba biba bisaba yuko mukora ayo ma exercice hanyuma ukaraba ko atabindi bishobora kuba byaratumye kukurumba ikibazo kiba kiri ngaho mugomba kugira amaze sisatuma umuntu ashora kuvuga kwimenyereza kuvuga neza hanyuma rero hari bindi ari karacamwe bitandukanye ni ngombwa rero ngo mufashe kuri ibyo kuko bashora kumufasha ibyo bibazo bikemutse usanga rero asubiye akavuga neza kuko ikiba cyatumye agijimiza mu gihe atari ibyo yavukanye atari bimwe by'akaronda biba biheze na byinyine bitarugenda
birumvikana ko nkuko mubivuze buri kiremwa muntu abateye ukuntu gutandukanye urumva bisaba uburyo butandukanye bwo kumufasha none twovuga yuko baba abakobwa canke abagabo bagore canke abagabo bompi mu bijanye n'inyifato canke iki kibazo bose bofata giye kingana canke bijanye n'umushahe w'umugabo n'uw'umugore nico kimwe mu kugerageza kubafasha muri iki kibazo cyo kuvuga
Mubisanzwe ni ingorane ikunda gufata abagabo sindagira ubushakashatsi ngo ndabe kubera iki ifata abantu b'abahungu cyangwa abagabo gusa kuko muri abo bantu bose maze imyaka itandatu ndiko ndafasha abantu ngaha mu Burundi maze kwakira abantu b'abahungu gusa nta mukobwa ndakira kuri icyo kibazo
Icyo nanjye ni niyo mpamvu nakibajije kuko abonzi cyangwa abona kuze mbona benshi baba ari abagabo cyangwa abahungu ni ikintu kumbureye umuntu yagerageza kumenya cyane kugira ubushakashatsi akamenya impamvu ariko nkuko mubivuze benshi nasanze nanje ari abagabo n'abahungu bahura n'icyo kibazo cyane radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radishwe rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe kwijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rwijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya tuganira na Madame Mediatrice Nibaruta, ni psychologue yajanye akora mu bijanye no gufasha inyifato. Madame Nibaruta, aho bahari ibigo mu Burundi canke abaganga bashimika kuri iki kibazo cyo gufasha abantu kuvabanura n'inyifato canke ikibazo cyo kugigimiza mu Burundi canke ahandi mu karere mwamuzi
ibigwiriye ibintu byane inyifato muri ibi bihugu usanga kenshi bitaratera imbere cyane ngo abantu bizukire gukora kuri ku gace kabo usanga bugura ikigo atari bimwe bijyanye n'amashyirahamwe bimwe bita ama association cyangwa ama ONG kuri je vraiment ntapa ntabwo nzi na kigo nzi iki kigezo ni iki tetre birashobora kuba bihari mugabo ntacyo ndumva
Oya ntituracumva na gato ahubwo ibyo kidutuma twibaza duti none ubwo abantu ntibaca batangura kuja kumbure kwivuza iki kibazo mu baganga bajejwe ibijyanye n'ijwi ugasanga abantu ntibazi neza aho kwitura mu bamwumva abo bantu baza kubitura bo baragerageje kuja kwivuza mu baganga b'ijwi
Oya usanga ari kintu usanga ariko abantu bagenda ni igihe kirekire hari igihe mbere bakeneye ibaza yuko yohera yumvira ati nuko ameze ugasanga umuntu abayeho nabi kenshi usanga abo nakiriye jana kwijana nta muntu yari bwaje kwivuza ko ndi muganga ngira ngo kubera urumva baba bakumva ku maradiyo bavuga ati sesengira umuntu wafashe cyangwa ugasanga barasomye ku buhinga ngo kanabumenye baramenye ko bishobora gufashwa mugabo benshi nta busanga baragiye kuraba uwundi muganga usanga babibanye nk'uko ukame ngo ni ubumuga budashobora guhera ariko birashobora guhera
ego by'ukuri ni ikibazo kitavugwa ko cyane canke na gato sinari bwumve mbere yuko ndanateramisha na kino kiganiro sinari bwumve ikibazo cy'ukugigimiza kivugwa ku iradiyo canke mu binyamakuru kenshi turagushimiye cyane ko nafashe kano kanye ko kuganira natwe no kugerageza gufasha abanyagihugu kumva yuko hariho inyishu kandi nk'uko mubivuze kirashobora gukemuka reka tuje ku murongo wa telefone duhe akaryo abanywanye biradijwe ya Amerika nabo nyene bashowe kubaza ibibazo bashikeze n'ivyumviro duhere kuwitwa Innocent wiriwe neza
ndeke muri ndemwe
murahura komeye Innocent duzijwe uvugire kuri telefone neza madame nibaruta akumve neza duga ku ijambo
yakome akabazo na telembaze ari umwana yavukanye ibiherehere mu maso byinshi byirabura sinzi rero ko twaba turamaze kwa muganga kumuvuza turabura umuti wumva n'ubuzi kuma bikurikirana sinzi ko yo dufasha akatuza nk'umuti cyangwa akatubarira nk'umuti tukongera kugira uwo mwana atere icyo bintu mu maso umva n'umuti ufite nta n'akamaro umufitiye
uradutunga Innocent no munsi ntituriko turaganira kubijanye n'ingwara yo kurukoba ariko tuko tugwanira cyane cyane kubijanye n'inyifato kumbure ushobora kurondera ubufasha ahandi ariko uradutunga no munsi tuko tuganira kubijanye n'ikibazo cy'ukugigimiza
ezumene igwala yo kugimiza wo oba hari imiti umuntu yoshobora kugufata ubwiri here cyane ayipurikakira
reka tukibaze ico madame nibaruta akumbure ni ikibazo ciza madame nibaruta hari umuti mushobora kuba mukoresha canke mwumva ukoreshwa mu gufasha abantu bavuga no kugigimiza
mu bisanzwe umuti abantu benshi bamenyereye imiti y'abamira ubusanzwe imiti y'abamira ni byiza ko ufata urwaye ikintu kijyanye no kijyanye n'uwo muti nyine kuko kugigimeza ntiwafata umuti kiretse amweke hari iyindi ngorane iherekeje ko kugigimeza muganga akaba yayibonye mugabo kugigimeza byonyine bivugwa n'ubuhinga butandukanye n'imyimenyerezo itandukanye yo gufasha umuntu gushobora kuvuga neza nta munsi rero bamwandikira ariko nibaza ko kuri icyo kijyanye n'icyo yarabajije naho urumva kitajyanye n'ikiganiro nyezina nibaza ko yodondera umuganga w'indwara zo ku ruhu nibaza ko yamuha umuco cyane kuba yarafashe umuti w'unya ntukore n'uwundi arashobora kumuhindurira bizayo jya kuraba umuhinga umuganga yabyigiye abo bita ba dermatologue
urakoze cyane Innocent kumbure nkuko muvyose madame nibarata hanuye ati ni kuja ku dermatologue muganga ajejwe ivyurukoba murakoze cyane madame kubijanye no kugerageza kubafasha umutubwiramwe mu matechnique cyangwa bimwe mu buryo mukoresha twumvise ko hari ubwo gufasha mu bijanye no guhema uko kuvuga kurajanye cyane nibijanye no guhema k'umuntu yari karavuga
igihe kenshi umuntu afite ingorane yo kugigimiza iyo atanguye kuvuga hacatse ikintu bita ubwoba kubera bazi ati ibi bintu ngomba mvuge abantu barantwenga cyane ndabarambira kuko hari uteba mu kuvuga ugasanga abantu begeranye nibaza ko tugishika ko nyine bagaca bamuherahereza ijambo ntibamukundire ko aheza kubera mbere barambiwe icyo rero iyo ni inyifato badakwiye kubandanya kuko ibyo si byiza ukureka agaheza kandi bakamwihanganira rero iyo umuntu ariko aravuga agira ubwoba icya mbere ni ukubanza akamenya ko ubwo bwoba bugira hama agakorera ku kijyanye n'ubwo bwoba akiyemera akaduza no novuga ingene yibona akibona uko nyina bwize ko akamenya yuko ubwo bumuga yongorane atubumuga yongorane ari ingorane ishora guhera kandi mu gihe yigeze neza ama rero iyo ari karavuga hari ingene umufasha ku kwinjiza impwemu cyane kugira ngo izo mwema zinjije mu gusohora ijambo azisohora bivaye n'izo mwema ariko arasohora azi asohorana iryo jambo ari ahosohora n'impwemu uko kuntu yaragira uko yimenyereza uko amenyera kuvuga yisanga asigaye avuga rero neza bitamugoye hariho ibyo bakoresha peut-être charimo imikenke hari ibyo bakoresha hari akantu nk'agapira kame k'abana badunda usanga umuhaga akagira de mouvement akagira n'intoke akagafumbata buryo ariko aravuga agenda avuga akajambo kamwe kamwe mugabo ubundi mu nyuma ahejeje agaca avuga rero ijambo ryose iyo mwimenyerezo ashobora kuyigira ahagaze cyangwa ahigira yicaye cyangwa ayo n'ibindi agira ariko aragira amasiko bijya bajya muri service sport ari muri pozisiyo kanaka
birumvikana ko birumvikana ko nk'ubwo buhinga busaba yuko boza kubonana n'abafasha nka bamwebwe ubwo bundi buhinga bujanye n'imikenke ubwo bupira mu ntoki n'ibindi bisandi bisa n'ibigoye gukurikiza atari umuganga cyangwa umuntu abafashije nk'umupsikologe ariko watanze n'impanuro ku bandi bantu mu kibano impanuro zihambaye uvuga uti kutamuheraherereza ijambo umuntu akamuha umwanya agafata umwanya akishura ikibazo cyo cyangwa agashikiza icyumviro ciwe ni ikintu gihambaye cyane mwavuze kandi nuko umuntu we nyina bafise uko kugigimiza akwiye kugwanya ubwoba birumvikana ko nkuko mubivuze ubwoba ni ikintu gihambaye mu kugerageza mu kugigimiza ni facteur ihambaye cyane abantu bafise uko kugigimiza bakwiye kugwanya murakoze cyane gose reka twakira abandi ku murongo twakire Leonce urahura komeye
akomeye neza cyane namwe murakomeye
yego turashima duzi ijwi yagira telefone numva umenga uri kure gato duga ku ijambo
terekeye iyo ngwara kweri natwe muhira twa dufite umuntu arayigwaye
Hello? Turakumva.
Yana haya aravuga imba yarateba agasimba. Natwe dafite n'umwana muhira haya aravuga uko iri jamba ripore aratsimba. Kabona haya todi kuguru hasi.
Mu kugerageza kwifasha kuvuga.
Sa?
Abari ko aragerageza kugwanya ubwo bwoba canke ni bumwe mu buryo bugerageza gukora kugira ngo yifashishe kuvuga neza.
Aba haya aragerageza kugira haya kuhaba haya aravuga baha aragerageza kuri ubwoba mupfemwo haya aravuga
abimaranye igihe kingana gute
umwana w'imyaka itandatu
hari bwo munore muragerageza kumufashisha canke kumutwara ku psikologe ngo amufashe abibanye ate
oya nta namutira mutwara kwese
muragerageza rero kuguma hafi mwumviriza impanuro za muganga kuco mugira mushobora kugerageza gukora cyangwa bibashobokeye muzomutware ku psikologe amufashe urakoze cyane ereka twakire na ego twakire na Novance uratwumva
eko ndabumva ndabaramukije
amahoro neza
namahoro nanjye akabazo mfite hari nk'ukuntu ngiye nko kuvuga nkagira ubwoba rero niyo mvuze nk'ijambo sindaritobore neza nkasanga ndarivuze nabi ariko muri jyewe numva umengo nobivuga neza ariko bikananira kubivuga iyo yoba ari indwara se nayo bayivura nyine bigakira
muganga yavuze ko atari indwara ariko ko ari ikintu kijyanye n'inyifato kumbure uguma ku murongo akagerageza kukuganiriza kuko yavuze ko nk'uko ubivuze harimo ibijyanye n'ubwoba ukwiye gutsinda muganga madame niba rutana uko ngo umuvuga mu
ari uko no mora mutumira nk'abahanzi nyene ari nk'abantu ubuheruka kera ukashaka nko kumvizwa icyabo kubera ubakomboye nashaka ko dutumire wa muhanzi bita Kajanine tukasaba kumvizwa icyo
tuzogerageza kumutumira. None hari ikibazo wowe ufitiye madame Nibaruta mu bijanye n'inyifato yo kugigimiza? Hari ikibazo kumbure wabaza madame Nibaruta akora mu bijanye no guhindura inyifato yo gufashamo mu bijanye no kugigimiza?
Abanje nabwo ngugumiza ahubwo kuvuga kwanje kurananira usinze ururimi kumva narukoreshe kutobora nk'ijambo bikanaira ntabwo ngugumiza. Kuvuga gusa niko binanira.
Guserura icyumviro. Kibazo ciza cyane, reka twumve madame Nibaruta agerageza kudufasha. Duhereye madame Nibaruta kubijanye n'uwo mwana Leonce yavuze yagendanye ico kibazo, namubwiye ko ashobora kumviriza ikiganiro mu mpanuro zimwe zimwe muza muratanga. Wogira ico uvuze kuvyo yashikirije, naho tukabandanya kuri Novance we yavuga nk'umengo asa n'uwo wewe ikibazo ciwe kijanye no guserura icyumviro, si no kugigimiza gusa ariko guserura icyumviro aragifise mugabe bikamugora kugiserura bijanye gute?
Mu busanzwe numva uwo mwana ari wafite ikibazo kijanye no kugigimiza, uwo wundi rero kumbure byaba ari ibindi bibazo umuntu yogerageza kuraba afashe akanya akabyitondera. Kuko urumva ikimutuma areka gusohora icyo cyumviro bizana n'uwo ariko aragisohora ko uwo bari ko aravugana ibyo bibana n'ibintu byinshi. Bibaza ko amweke bafite indwara bita Marfan syndrome, si indwara, ni ingorane nayo nyene
kutiyemera.
Mugakuru uwo mwana afite icyo kibazo, urumva ko n'iwabo mu muryango ari abandi bagifite. Ni ukuvuga yuko batoreka ngo agikurane, kuko kidafite icyo byonona. Umuntu arashobora guhitamwo kwiga ibintu atari ashaka kubera iyo ngorane. Mumbure yari ashaka kuba nk'umwigisha, cyangwa yashaka kuba nk'umumenyeshamakuru, cyangwa ugasanga afite yashaka kuba nk'umuavoka cyangwa nk'umucamanza, ugasanga ahisemo ibindi uwundi mwuga atari wo afite ingabire kubera kugigimiza. Sindi urumva wumva ko iyo n'ingorane ikomeye atagira ubuzima muri kazoza atari yifuje, kubera ngo akaba bitumwe n'ingorane kanaka. Nicyo gituma bihera umuntu agomba kuvurwa hakiri kare, nk'uwo ari umwana wewe biroroshe kubera abakiri muto mufashije hakiri kare bikiza byinshi gusumba ibyopfa mu gihe abandanije afise iyo ngorane. Ikindi bokwirinda muhira ni ukumutwenga kubera avuze ukonya cyangwa kutamwihanganira ngo mumurindire avuge, kandi mumwereke yuko mumutahura muri hafi yiwe uko ariko aravuga ko ari ingorane muga, kandi ko bishobora guhera bakamuba hasi ntibaze baheraheza amajambo gute yavuge iki bagacamusugira ibindi yombije mumusoneze kamuba.
Murakoze cyane rwose izo mpanuro muganga madame Nibaruta ariko aratanga. Twizere ko abenshi muri kumurazumva cyane cyane ugwaruka usanga mu bana iyo bari kumwe bariko barakina mugenzi wabo agigimiza, mugerageze nk'uko psikologe Nibaruta bivuze kudatwenga umuntu agigimiza, kuko nawe nyene madame Nibaruta yavuze ko muri we hari igihe haba arimo ubwoba, haba arimo kutiyemera, ariko aragerageza kubana n'icyo kibazo. Ni ikintu gihambaye kumufasha kutamutwenga, ukamwihanganira. Yavuze kandi kutamuheraheriza ijambo ariko ukamwihanganira, ukamureka agashikiriza icyumviro ciwe. Ivyo birumvikana yuko vyofasha uyu muntu agigimiza. Kuri kibazo cha Novance wewe mwavuze yuko kumbure bishobora kuba ari ikibazo cy'ukutiyemera, kutagira aco bita mu Gifaransa assurance. Hari impanuro wo muha zomufasha kuco yokora kugira ngo iyo assurance kukwiyemera kuduge kuzamuke muri we, bimufashe kubana n'abandi mu buryo bumeze neza kandi burimo amahoro butekanye, kugira ngo nawe nyine atere imbere?
kudashikiriza icyumviro mu bantu burya biva kuri biva ku bintu kanaka biva ku ngene yabayeho biva ku ngene kumbure akiri umwana wasanga ashikiriza icyumviro ugasanga bose baramubujije gushikiriza icyumviro cyangwa ugasanga ntiyari afite ahantu ashobora kumenyera gushikiriza ibyumviro bakabiha agaciro nicyo gituma rero ko kumuha impanuro kanaka ngo gira gutya na gutya ntamenye neza icyo byavuye ko cyangwa igihe bishyika kuko ashobora kutagishyikiriza icyumviro ngaha yisanzuye mubwo bakagishyikiriza ahandi yisanzuye urumva ibyo byose umuntu agomba kubanza kubikirya nino kugira arabe mbega areka gushyikiriza icyo cyiyumviro cyiwe bimworoheye kubera iki abari he abari kumwe n'abande ibyo rero urumva n'ibibazo nkumbura atashoboye kudushyikira ko ngo dushobore kubitahura mu muntu amahe mano
birumvikana murakoze cyane rwose rumve rero Novance madame niba rutahanuye yuko kumbure uwo mwitura ugashikira kuri kabine niba ruta ibujumbura canke ku bandi bafasha ibijanye no guhindura inyifato kugira ngo bagerageze gutahura ikibazo cawe neza na neza aho gihagaze bagufashe neza reka twakire na Francine ku murongo wiriwe neza Francine
sawa
murakomeye
ko
uduzi ijwi gato uratwumva ikibazo cyangwa icyumviro
ibyo ni umuntu yasakaje ikintu yo kufite ubuhatsi bw'uko ari ufite umwandikiro y'ifunguro
ntitwumvise neza asubiramo
ni umuntu yasakaje ikintu yo kufite
ubuhatsi mwigeme Francine no musi ntituko turaganira ku bijanye na regime canke ubuvyibuhe bw'abantu kumbure mu biganiro bikurikira tuzoshigeza ico kiganiro cyuko tuganira ku bijanye n'inyifato y'ukugigimiza kumbure mu minsi iri imbere tuzovuga ku bijanye mu minsi yahera kandi mugenzanje Diane Nininahazo yari yateramijije ikiganiro cerekeye regime akumbure woja kuri site ya internet hari ico kiganiro umvirize impanuro batanze raci nk'indwi zibiri turagumana telefone zawe tukurungikira ico kiganiro kirafasha no mu minsi imbere tuzogaruka kuri ivyo bibazo urakoze cyane Francine ego tubandanye ku murongo twakire Eric uraho neza amahoro ku kibazo canke inyifato yerekeye kugigimiza hari kicyumviro canke kibazo bufise
yego nari cyo kibazo agombe ndabye ko ari indwara bufise nuko yo bishobora kuvugwa ico kibazo nico nari fise
urakoze cyane madame niba ruta hari indwara yoba ifatanye nuko kugigimiza
kirese stress uhagarara icyo uruhagarara rurashobora gutuma umuntu agigimiza mu gihe cyanke ubwoba bw'umurengera burashobora gutuma umuntu agigimiza ubundi nta yindi ndwara nzi bifatanye
ari indwara zimwe z'imitsi cyanke bavuga indwara bavuga z'amaner zozo mu bijanye no kuvuga zirashobora gutuma umuntu agigimiza canke ibyo biba ari bindi biri mu ijwi neza na neza
mu byo mbaze kugira ko ubushakashatsi ni uko umuntu adashoboye kuvuga neza hari uduti turi mu gihimba kivuga mu muhogo usanga kikaba tumeze ko byabwiriza kugira ngo ashobore kuvuga neza ni ukuvuga yuko rero ibyo nibyo nzi mugabo ibindi bijyanye n'imiti cyane cyane ibintu bijya kure cyane mu bijyanye n'ibibazo bishobora kubazwa umunehologe nibaza ko ari we yoheza akabisigira neza
birumvikana mwafashije cyane ku bijyanye no kwibutsa abantu cyangwa kubwira abantu yuko uko kugigimiza gufise isano n'ubwoba umuntu abafise muri we rero abatwumva abafise icyo kibazo bagendana naco bogerageza kugwanya ubwoba turi kumwe na mediatrice niba ruta psychologue mu Bujumbura mu Burundi ariko aradufasha kumva gutegera no kugerageza gukemura inyifato y'ukugigimiza abamwe bagendana nayo radijwe rya America yasamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga Ijwi rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi.
Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira ku bijanye n'inyifato, ikibazo cyo kugigimiza kuri uno munsi wa gatatu, aho twiheza ibibazo bijanye n'amagara y'abantu. Turi kumwe na psychologue médiatrice Nibaruta, araduha uburyo abantu bashobora kumushikira, bashobora kuba bafise iki kibazo canke bafise abana bafise iki kibazo, abantu mu kibano bafise iki kibazo cyo kuvuga bagigimiza. Yavuze yuko ari kibazo gishobora gukemurwa bijanye no kugerageza guhindura nyifato n'ubundi buryo bwinshi butandukanye bakoresha mu gufasha umuntu afise ikibazo cyo kugigimiza. Madame Nibaruta, woshikiriza aho muherereye neza na neza i Bujumbura mu Burundi, na nimero abantu bashaka kubaronka ko?
Dukorera kujya Rumonge, ni umuntu ashiye ku barabara rya Munobonga arenganye pomuha, hariho bizingi twa Limbahawi atabona ko handitseho kabyenzi psikologe Nibaruta, hanyuma nimero 79 38 15 15. Ego ibigo biruguruye ku muntu wese yifuza gufasha.
Ibindi bibazo none mufasha muri icyo kigo kabine Nibaruta nibihe abantu bashobora kuba batazi mubafashisha baje mu bijanye no kugigimiza ariko bashobora kuhabona n'andi ma service nk'ibi?
Ni umuntu yatatori kiro muratse ko bibabaza nk'ibyo onya turabifasha mu buryo butandukanye, ari ufite akamubakiye ku bijyanye n'imibereho yo mu rugo, amakuru turayafasha. Abana bafite ibibazo byo mu ishuri turabamate, hariho ibipimo tugira kugira ngo tumenye ingene umwana tumufashe kumenya ingene umwana amerewe, ari ababyeyi bakeneye kumenya imigenderanire abana bafite n'abantu bo mu nzu, cyane cyane n'abakozi bo mu nzu kenshi na kenshi, kuko bene aho nama ndahasanga akabazo imyaka itandatu maze narabonye ko hari ibibazo ababyeyi bajera basigara barakemura abo baba bagejeje kubarera, ugasanga hari ingene babanye bitangiye ngo bimere neza. Muri icyo gihe rero umwana uwo ari we wese, si ukuvuga ngo umwana afite ikibazo, urashobora kumujyana ku psikologe kugira ngo usahure ingene yibona mu muryango, dukoresheje nk'amatesi bita tesi de famiye cyanke ya matiyake cyangwa andi matesi nyine atandukanye atuma umwana aserura akamubakiye ku musingi.
Murakoze cyane rwose. Tugarutse kuri uyu mwuga nyine w'abapsikologe babafasha mu bijanye n'inyifato z'abantu, mwaravuze cyane ku bijanye twanabigarutse ko mu ntango ku bijanye n'ibibazo abantu bagira mu buzima bibatuma bagira inyifato canke bagira n'indwara zigaruka batangiye gukura, ukuntu umuntu ashobora kwitaho izo trauma, ivyo bintu vyaba vyarabashikiye, mwogerageza kudufasha gutahura bimwe mu vyo abantu bokora kugira ngo babone yuko hari inyifato zijanye n'ibintu baba baraciyemo umuntu yogerageza kwifasha gute ego yoza ku mupsikologe ariko yomenya gute ati iki kibazo mfise kumbure gishobora kuba kijanye n'ikintu naciyemo nkiri muto canke ikintu nabonye numvise campahamuye umutima
ba ni batahiko icyo nikibazo nyene kirimwe ibintu byinshi gose mutanzwe iyo umuntu atabayeho neza urumva arabyumva arumva nyene ko atamerewe neza mugabo kenshi na kenshi ibikomere abantu bagiye baragira mu bwana cyane cyane ijya myaka 2-3-4 kenshi abantu nakira abo mfasha kenshi ndabafasha mfasha icyo twita abo twita enfant intérieur umuntu wese arifise enfant intérieur umwa akana kari muri wenyine kaya kana kaciye muri bijya na bijya na bijya biba biri muri we ubu rero nibagiye kuvuga ko muri ibyo nyene dufasha harimo ibyo kugira gukingira icyo gituma twumvire kugira ishure icyo cyangwa creche hamwe abana ababyeyi basiga abana kugira ngo twirasire ku mwana amerewe neza niba uri buri ntituzofasha bose mugabo hari abana mu gisigara cya Bujumbura bagiye gufashwa n'abahinga iminsi yose bakesesa mu byigwa mu kubasiga muri icyo kigo ababyeyi bakaza kubatora mu masaha kanaka mugabo abo bana tuzokora ibishoboka byose kugira ngo tubahe ibikenewe byose kandi twongere dufashe n'ababyeyi babo kubatahura dushobora kubafata mu buryo bazovamwa abana bazogira akamaro umuryango n'igihugu
ni ukuvuga ko nk'umupsikologe arakenewe cyane ku kigo cy'ishuri kugira ngo akurikirane inyifato z'abana
cyane gose kuko mu bibazo mpora mpura nabyo ndiyumvira ati none ibi bintu iyo byamenywa iyo hari umupsikologe mu kigo kanaka iyi myaka yose umwana yagiriye ibi bibazo ntibyari kumushyikira cyari ikintu cyoroshye cyane gukosora kuko umwana umuhaye teste mu bisanzwe umwana aravuga iyo ariko aca mu bihe iyo afite ingorane n'umukozi wo mu nzu iyo afite ingorane nanaka cyangwa nanaka akiri mutonyi biroroshye rwose kubona kuko umwana ntaba aragira bimwe twica ama mekanisme de defense ngo anyegeze ni ukuvuga habura abo bantu babafasha nyine mu mashuri habwiriza kuba hari abantu bize ibijyanye n'inyifato kugira ngo babone ibintu hakiri kare babikemure hakiri kare nk'abajya bana usanga batemba muri adolescence ugasanga baramujyana kwa muganga bakabura ibyo agwaye umuhateste urabibona umwana afite tandasi kuzoshobora gufata ibiyayura mutwe muri kazoza urabibona hakiri kare urumva ko bishobora gukinga
ikintu kirahambaye cyane nk'uko mubivuze gushobora kubona ikintu hakiri kare cyane gose none abavyeyi barabitahura canke akenshi muhura niyo nzitizi yaho abavyeyi usanga umenga babifata nk'ibintu by'ingwara zo mu mutwe gukenera umupsikologe n'ibyo abantu bagwaye mu mutwe canke n'ibyo abantu bameze ukuna kuriya abavyeyi baratanguye kubitahura yuko umupsikologe ari umuntu akenewe mu buzima bw'umwana akiri muto
ego ba ntibabitahura nyene n'urugamba wisanzwe ikintu cyose iyo kije ari gisa na gishasha kuko ni ngwana hari igihe usanga batariko barabyumva hari igihe nk'aho nkorera hari abana nk'abo handi mugabo usanga nk'umubyeyi atatahura ingene wamuha igipimo umwana kubwira ko umwana mugabo hariho n'abandi babyitabira singirira ndabira fasha gutahura umwana twokora iki hari ababyeyi benshi nsigaye mbona babisaba ko umuntu amugirira test psychologique kugira ngo amufashe kumutahura
murakoze cyane rwose madame mediatrice nibaruta kuri izi mfashanyo n'impanuro mutanze twaganiriye cyane uno munsi ku bijyanye no kugigimiza icyo biva ko n'icyo umuntu yovyita singwara nk'uko mwabivuze mwatuhanuye yuko twovyita nyinyifato ishobora kugongorwa ishobora guhinduka n'ubufasha bw'abapsikologe impanuro za nyuma none dusozera ikiganiro mwoha haba abagendana n'iyo nyifato abari mu kibano abavyeyi mufata akanya mugaha impanuro abatwumva
ego iyo umuntu afite iyo ngorane yo kugigimiza uko kwenga niko yongerekana hari abibaza ngo bamutwenze ngo acabiheba mugabo sibyo iyo umwana agite ikibazo cy'ukugigimiza hakiri kare umubyeyi agomba gutahura mbega biva kuki hanyuma umwana ari karavuga ntamwereke ko yamutekeje umwanya akamurindira akamwihanganira hanyuma niba bifate nk'ikintu kizokwiheza gutyo nubwo rimwe na rimwe birashobora guhera kubera bitetse ibintu aba ari karacamo byahindutse mugabo kenshi na kenshi abantu bayigira igihe kirekire kandi irabababaza cyane ugasanga ubuzima bwabo burabishe icyo gituma rero hari abize ibijyanye n'imyifato bize ku makori y'abantu y'abarundi n'abarundikazi bagomba kubafasha gukemura ibyo bibazo bitandukanye biba bikubiye abashyikira mu buzima
ku bijyanye n'abayigwaye bobo cyangwa abatayigwaye abafise iyo nyifato nabo nyine ubahanura kubyifatamo bate cyane cyane
icya mbere iyo mu gihe yagerageje ko bihera ntibihere agomba kwitura umuhinga yize ibijyanye n'imyifato akamufasha mu gihe rero ataramufasha agomba kumenya ati ingorane irahera naho bimeze ukubunya birashobora guhera abaze kumenya ko bihera aca yegera abashobora kumufasha bigahera cyangwa nawe nyine ashobore kumenya ingene yifasha akifasha yamenya icyo byavuye ko akagikorera ko ubundi ari nk'umubyeyi yakurikije umwana akabona umwana wiwe atangiye kugigimiza oya kurikiwe agomba guca atangura akamwitwararika bidasanzwe akamuha agaciro akamuba hafi hama bigaheza bigatora inzira nziza binaniranye agaheza kitumize ijyanye n'imyifato
Radio Ijwi rya Amerika isamirana i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turabashimiye cyane rwose Madame Mediatrice Nibaruta, psychologue i Bujumbura mu Burundi, afasha ibijyanye n'inyifato yadufashije kubitari bikiye gutegera iyo nyifato y'ukugigimiza icokogwa, haba kuyigwaye canke kuyifise iyo nyifato, haba mu kibano ico abantu bokora kugira ngo bafashe uwo muntu afise uko kugendana kugigimiza. Turagushimiye cyane gose nabafashije gushikiriza ibazo n'ivyumviro navyo nyene vyafashije turabashimiye cyane hari mu kiganiro muri sanga cerekeye amagara y'abantu kuri uyu munsi wa gatatu turabashimiye mwese
You say you love me, and to get up on a story, oh, na story. Paper call, I know, I'm on a money, oh, na money. Oh, let me be sugar, up with me, Lonnie, oh, my honey. I'm yeah. Roboto, roboto. Baby, get down, oh, yeah, don't go low. Drive me crazy, make me colo. I de feel like the Ashako Togoro. I'm roboto, roboto. Baby, get down, oh, yeah, don't go low. Drive me crazy, make me colo. Oh, so low, oh, baby, zombie, oh, you be zombie, yeah. If you na ya to bawa, oh, my jay, oh, my jay, yeah. See, my bad, baby, see, love, oh, my baby, oh, my baby, yeah. Jay, be see, be get to the morning, oh, to the morning. Bamu, go, doro, go, do. Baby, get down, make you don't go, look. Baby, go down, make we go low. You shock me like a trick of go-go-ro. I'ma get pamuro, go-toro, go-toro. Share you go be my yo-lo-lo. They make you leave me for God, ah, yeah, no-no. Elephant, lomo, no, be tambolo. Oh, but we'll be techno, copana. Obeche, international, banana. Emi, timo, t-shirt, timo, t-kana. Oh, yeah, one time, make you go-kana. Oh, but we'll be techno, copana. Obeche, international, banana. Emi, timo, t-plant, timo, t-kana. Oh, so low, who fake me, see, zombie, oh, you be zombie, yeah. If you na ya to bawa, oh, my jay, oh.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri shortwave mirongo migufi mirongo wa 19 na mirongo wa 22. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Turi no kuri Facebook, Twitter ni adrese ni VOA radio yacu. Murashobora gushikiriza ibazo n'ivyumviro kuri iyo mihora. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kanya kari imbere. Mugume ku ma radio yanyu. Murakoze.
Chakaviri, umindu ke undi umutima. kuta ni wabona nkuko sheje mbabarire cyane kuko kwisinga uri perfect jiwe nawe turabantu baby soyez joyeuse et surtout quand vous êtes avec moi
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza.